ఇది న్యూస్ గురి అమెరికా. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 94 ni wiki 9 na FM 95 ni wiki 2 mu Burundi naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 ni wiki 3. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano i Washington DC muri kumwe nange Edi Rwema mbahayikaze kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kuri uyu wa gatanu ushize urwego rushinzwe kugenzura itangazamakuru mu Burundi CNC rwafashe icyemezo gihagarika amaradiyo abiri mpuzamahanga kongera kumvikanira ku mirongo ya FM mu Burundi. Ayo maradiyo ni Ijwi ry'Amerika na radiyo y'Abongereza BBC. Icyo cyemezo kimaze kwamaganwa n'ibihugu bimwe na bimwe ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Hari n'abarundi bakomeje kunenga icyo cyemezo. Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora u Burundi we asanga guhagarika ayo maradiyo bidakosora ibyo bitangazamakuru, ahubwo usanga bihana abasanzwe bumviriza ayo maradiyo. Yabivuze mu kiganiro kigufi twagiranye.
Uyu bwa mbere nshaka kwishura ko mu Burundi nyene akeneye kumenya amakuru mu gihugu ciwe, mugabo kandi nga kwishura nk'umuntu yigeze gukora umwuga wo kumenyesha amakuru ibya politiki bigaca biza rero inyuma. Ijyangingo muri kino gihe kuko nk'uko bivuze yoshobora kubura ibibazo itera mu mitwe y'abantu, na cane cane koko uravye iki gihe iyo ngingo ifatiwe ko wumvise mbere na bimwe mu byo bavuga yuko ayo maradiyo yararenze igihe byabereye onumengo hari ibirenze n'amezi abiri amezi atatu. Ubwa mbere cyo nibaza nuko iyo hari nkaho ari umuntu canke ari urwego gumva ikimenyesha makuru hari aho byakirenganije canke bigashikiriza kitarico, hariho uburyo kugorora butegekanijwe n'amabwirizwa n'amategeko. Urashobora kugenda uti aha mwavuze ibitari byo nashaka ko mubigorora, hanyuma amabwirizwa akavuga yuko ari mu radio baca baguha umwanya ca gihe nyine iyo nkuru yashikirizwa, nawe ugashobora kuvuga ibyo wibaza ko biza bivuguruza. Umenyesha makuru byandikwa naho baravuga naho nyine yuko uheza ugatanya inkuru yanditse bashira muri ca gice nyene iyo nkuru yagirizwa yari irimo. Ndibaza yuko kuri jewe niba hari amakosa yabaye kuko ntabyo novaho naratohoje ari iyo nzira yari gufatwa. Kuko kubuza iradiyo amezi atandatu je ndibaza yuko bitakosora umenyesha makuru yabikoze, ahubwo bihana abumviriza iyo radiyo. Ukibaza uti none abo bakwiye guhanwa cyanjye nabyo mbere numvise mu kanya kuko narumvirije ejo mu kiganiro cyabaye ahawumviriza iyo radiyo y'Amerika bagiye bashyize ibyumviro byabo, nta n'umwe numvise n'ukuri ashigikira iriya ngingo.
Kuri wowe ubona hakorwa iki? Ibyo uvuze nk'iradiyo Ijwi ry'Amerika dukorera icyemezo cyafashwe tudategujwe nta na kimwe tubwiwe.
Urumva ku bwanje nakubwiye ni nk'umumenyesha nk'umuntu ugeze umwuga wo kumenyesha amakuru, kandi nshobora kuba nzi n'amabwirizwa igihugu kigendera ko kugira ngo ingingo ishike hiyo ubundi urwego wa sense urwego rujejwe guhagararira ibyo kumenyesha amakuru nga mu gihugu cacu, hari kibazo rugira ruti twarumvise canke twaratuwe kiraba Ijwi ry'Amerika bari kubanza bagahamagara abaserukira Ijwi ry'Amerika bakabwira icyo kibazo bakaronderera hamwe ko hari nyishu bashobora kuronka hamwe ubwabo inyishu zifatiye ku ngingo z'uguhana ku bwanje nzoza n'ukuri ubundi buryo kananiranye harimo namwe nabuze ubwa mbere rero yuko n'amabwiriza nyine iyo nyene ategekanya ingene ibintu bishobora kugorogwa bitakozwe rero nda bitakozwe aho n'ukuri hoba haragasovye gakomeye cyane gose
ibi bitangaza makuru yaba ijwi rya Amerika cyangwa se BBC mubona hari icyuho bigiye gusiga hanini mu bijyanye n'imitangarize y'amakuru n'uburyo abaturage bisanzuraga bakavuga ibyo bashaka kuri ayo maradi
iradio BBC yatangiye gukora mu Kirundi cyane hano mu Burundi wacu mbere no mu karere mu bihe bitari byoroshye muri kino gihugu cacu je ndabyibuka neza kuko mbere icyo gihe nari umukuru w'igihugu byarafashije mu nzira yo gufasha abarundi mbere n'abandi muri kano karere mu kuza bashobora kuza baramenyana iyo bahungiye kubera intambara zari muri kano karere ni naho mbere havuye na ririya zina BBC yari ihaye BBC gahuza n'imiryango ijwi rya Amerika ni naranibuka neza aya maprograme yaryo yo mu Kirundi yaje muri kino gihugu aho habereye ingorane zashitse mu mwaka w'2015 aho hari amaradiyo amwamwe yahora yumvikana cyane akurikiranwa n'abanyagihugu haba ingorane hagati yayo n'inzego za leta hanyuma bakayahagarika
nyakuba perezida icyo gihe twarakoraga ahubwo mu 2015 twongereye ibiganiro amasaha turayongera
niho mbwa kumwongera ibiganiro ngira nayivuze nabi barongera ibiganiro ndabinzi urumva rero ayo maradiyo mwagira muti tuje kongeza turabe ko twokugara icyo gihengere kibaye ubu rero hamaze amezi atandatu mudakora uyu mburumva ikibuze coco kizoba kihari no kuvuga rero yuko hari kintu abarundi bahora bumviriza iyo radio yanyu na yandi maneo yindi radio nyene bazobona yuko bataye nibyo ivyo ntawo bihakana
nyakuba wa Silvestre ni bantunganya wigeze kuyobora igihugu cy'u Burundi ndagushimiye cyane kubwa kanya uhaye radijwe rya Amerika kugira ngo tuganire abaturage benshi bavuganye n'ijwi rya Amerika nabo bakomeje guhamagarira leta y'u Burundi kwisubiraho ku cyemezo yafashe gihagarika amaradiyo ijwi rya Amerika na BBC kumvikana kuri FM mu Burundi
uga yuko mbabazwe n'ukuntu ariko barafunga ibintu vya maradio ubu nahabageze ku kwisunzo ginoma y'igenzo uvuga yuko bafunge ibiganiro vya radio vya America
ntago bafunze ibiganiro byacu ibigano byacu bizakomeza icyo bazafunga ni mirongo tuvugiraho ya FM
okay niba koze kunkebura ariko rero nubwo bakoze ivyo bintu ntabwo ari byiza kuko hari abantu benshi batazosira kuza barazumva badavise ubwo kunomeza barazumva barazumviraho bari bafite akaradiyo kwavuga ku ma FM gusa aba bariko barabihomberamo kandi se irakwiye kujya igakora ku buryo bwayo itirirwa irarengira ikirahengama ku bintu by'amaradiyo amaradiyo avuga ukuri igumiya yinjiramwo buhoro buhoro iyatohozamwo ukuntu iyagiriza ibintu bitari nazo ayo maradiyo niyo mu Burundi nk'aho twe dusanganwe avuga neza kandi avuga ukuri ke munyamakuru wejo zera namushinda ariko akajya gihira ibiganiro cejo yaramubaza n'ibibazo bikamugora kwishura atangize izemezo atange itariki n'umunsi n'isaha ariko akabitanga byo kwikuza yo ntatange nyine neza na neza ibyo ndavuge n'ikintu cyaricyo yavuga ibintu byose karavuga ibintu ari kurayo bukoro buhoro mugo bitumvika nibareke kuguma bafata n'amaradiyo kandi avuga ukuri kandi akundwa n'abanyagihugu bose
njeno byita umubabaro udasanzwe dufise hano mu gihugu iwacu ibyaraye bibaye umugenzi ahejeje niwe bivuze neza n'ukuri sinzi ko kumbure ari intumbero yo gushobora kuzivya bamwe n'abandi ariko mu gihugu tuzi ko kiri mu mwidegenzi wo gushobora gushikiriza ivyiyumviro uciye ukavuga uti hagarika iradiyo abanyagihugu bahora bashikiriza ivyiyumviro burya n'ububangamiye ayo maradiyo kuko ikintu ngire ko ndakibwira abategetsi babimenye iradiyo ntabwo ari iy'abamenyeshamakuru nta nubwo kandi ari iy'abarongoye ibinyamakuru canke abashinze amaradiyo ahubwo ni iradiyo n'iy'abanyagihugu igikoresho abanyagihugu bashaka kugira ngo bashobore gushikiriza ibibabakiye kandi iradiyo niyo ifasha abanyagihugu n'aba ubutegetsi kugira ngo bashobore kuvugana biciye mu nzira zinyarutse kugira bashobore gushyikirwa n'amakuru byoroshye. Ariko iyo ufashe umunyagihugu ukamupriva gushobora kuronka inkuru yari yifuza kumenya, akabona abantu bamutuzutse ko ku bintu atigeze amenya. Sinzi mbwira abategetsi bashakaye ko dushobora kuguma dukurikira iyo radiyo y'igihugu gusa tumenyereye ishyikiriza ibintu by'umugambi, ishyikiriza ibikorwa byakozwe na Leta. Ariko mwebwe muradudurira ko mukavuga nimba ari ikintu kibi cyagiye kirabana hariya mutarinze kuburaba ngo ni kibi cyangwa ni kibi, ariko mugashyikiriza inkuru uko mwifuza abanyagihugu bayimenye. Mugabo ngenda biranashyikira nkibwira ko ibyo ngingo bazayisubira ko kuko ejo washikirije ibya reportage yaravuze akantu neza ngo ingingo sintabanduka. Wumva afite akamudadanira ashobora kujya ushobora gushyikira izindi nzego. Ndifuza cyane yuko rero abarongoye iyo radiyo yacu bashobora kugenda agashyika kure kumbure ino radiyo igasubira igasamirana mu gihugu cyacu. Hanyuma edi hari ibintu binangaje. Uyu muntu arongoye CNC ku munsi wa kane yari mu isanganiro muri Maison de la Presse, ariko hari ikiganiro yari yatumiwemo. Ibuka ariko aratubwira yuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru aha mu gihugu iwacu bumeze neza, bwifashe neza. Ariko ibi nabyo biciye biza bitwereka mu by'ukuri uko ibintu byifashe, kuko ufashe amaradiyo yari amaze imyaka myinshi asamirana mu gihugu iwacu nk'iyi itaha ugashyiramo BBC arumvise ko na RFI yagabishije. Iyo ucyifuza sinifuza ko iradiyo ihanwa, nimba hari amakosa yakozwe arashobora gucisha mu bundi buryo bakayakosora. Mbwa gufunga iradiyo ni ukububangamiye umunyagihugu, ntububangamiye ujya umenyesha amakuru, kubangamiye umunyagihugu. Nicyo gituma binshikira nibaza nimba ntiyenda yuko hashobora kuba hari iyindi mvo iri nyuma, na cyane cyane ko twimirije amatora.
Nanjye najya ntanga igitekerezo ku iyo ngingo yari ifashwe n'ujya mu gusenze. Urebye ukuntu urwo rwego rukora n'ingingo rufatira amaradiyo amwamwe, urabona ko wagira ngo ni hari rukoresha, wagira ngo ni nk'ubuyobozi buri ku nk'abategetsi bari ku ntwaro bari ko kurukoresha, kuko hari ibintu byinshi nk'amaradiyo abatangaza abanyagihugu baba bakeneye kumenya, ugasanga birimwe birakora ku bategetsi bamwe noneho bagahita bakoresha rwa rwego rugahita rufata ingingo rwo gufunga ayo maradiyo. Ni ukuri ibyo ni ibintu bibabaje cyane.
Ndashaka kunenga Leta za Afurika, nkanenga nk'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'igituranyi ni abaturanyi n'abantu duhahirana. Iyo bafashe umwanzuro nk'uriya bigaragaza bya bintu bibiri muri Afurika bitarasobanuka. Natwe nk'abanyafurika rero dutera ikibazo bikanatubabaza. Ni gute bafata radiyo ikurikiranwa n'abaturage ibihumbi birenga miliyoni z'abatuye Afurika z'abantu mu biyaga bigari, ukavuga ngo mfashe umwanzuro ngo ngiye gufunga radiyo ngo ntabwo yakoze uko mbishaka? Nimba hari ibitangazamakuru bigomba gukorera muri Afurika, bigomba gukora ku murongo wa Leta iri aho ngaho. Nta bitangazamakuru bikorera muri Afurika bishobora gucukumbura inkuru nk'uko muzicukumbura. Ndagira ngo mubwize ukuri, abaturage tubizera 98%. Bivugwa ngo rero ntabwo ibintu byari bikwiye. Yewe urambabajwe n'abaturage b'Abarundi Edirwema? Ngira ngo kenshi abaturage tubivuga ahari ijwi ry'umuturage rikasa nk'aho rimiriranijwe ntiryumvikane, ariko biriya bintu birababaje.
Ni ababajwe n'iyo ngingo ko yari bafate radiyo yacu igihugu cya Amerika, ubu tuba turaganye indi radiyo tuzasaba kumviriza. Ngiye kuri ryambabaje cyane radiyo gisubiye igihugu cya Amerika, sinzi yuko tuzokwitaba nk'ubutungane tukora ko mwadutunganiriza. Hari nk'abantu benshi badashobora gukoresha za Facebook, za interineti, kano handi mu bihe by'amatora ndetse batabigenza gute, kuko ino hari abantu bato badashobora gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ashaka mudutumire nka diregiteri wa VOA twumvize nk'icyo dushikiriza nk'ihumure ko yari isize nk'uko zosaba kuguma. Ngiye kuri nk'iradiyo tujyane kandi arikunda rwose, na yindi radiyo nashobora kumviriza itari nk'itujyane cyangwa BBC.
Ese impamvu nyamukuru yatumye aya maradiyo afatirwa ibihano yaba ari iyihe? Mugenzi wacu Diane Ninazwe yabibajije Bwana Gabriel Bihumugani, uyu ashinzwe amategeko mu rwego rushinzwe kugenzura itangazamakuru mu Burundi CNC.
Kugira ngo iyo radio ishobore gusamirana mu Burundi ivugira ku murongo wa FM, uwo murongo wa FM rero urafise ingene utangwa ngaha mu gihugu, n'uwo murongo rero uhagarikwa, so kuvuga ko hari ibindi bizonguruka bicakura.
Ni ukuvuga rero yuko ari mirongo ya FM y'ijwi rya Amerika n'andi maradiyo azoba ahagaritswe mu kiringo c'amezi atandatu.
Yego.
Niki ingingo mwafashe mwisunze iki yiyumviriwe kuva ryari, hama abo yega barayimenyesheje?
twebwe dufata ingingo twisunza amategeko kuryo wabona kumbure iyo ngingo yafashwe kwisunza amategeko nta kindi gikuraho ingingo y'ugwego CNC kiretse ingingo yofatwa na sentare gusa
nko kwijuje Amerika hari nk'amatariki atandukanye agera tangazwa ahanini nk'ayo matariki yatanzwe amategeko y'ijuje Amerika yarenze ko mudomye ko urutoki ni nka yahe mugatanga nakarurero
hariho ibwirizwa rigenga ugwego gw'igihugu CNC icyo cyararenzwe hakayibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi icyo cyararenzwe
gute
hakaba code de déontologie des journalistes b'abarundi iyo nayo nyine yararenze
muza muraduha akarorokaho muvuga iryo tegeko ryarenzwe ryarenzwe gute hari mu nkuru yahe canke hari mu makuru yahe n'ivyavuze mu
tariki 4 itariki 5 itariki 17 itariki 26 itariki 27 z'ukwa kane uyu mwaka niho haciye rero kwa ko inkuru ziteye kubi n'ingingo ya 17 ibwirizwa rigenga umwuga kumenyesha amakuru mu Burundi
iyo ngingo ivuga iki hamizo nkuru zavuga iki
urumva ibyo byose nk'ayo mantu ze yose zishobora kubidondagura mwebwe izo ntuze murazifise mukeneye murashobora kuzishirako mukumviriza ibyo mwagize mugabo iryo bwirizwa
mushinga ntahe Gabriela ijwi rya Amerika rifise amakuru atandukanye hari hayaba mu gitondo hari hayaba ku mugoroba hari hayaba ku muhingamo muri aho hose iyo ngingo ya 17 aho muri ko muravuga ati yararenzwe kwa karimbi hari he
ingingo ya 17 ivuga yuko mu gushikiriza amakuru tereza gushikiriza amakuru yatohojwe neza kandi adahengamye
muravuze muti iyo ngingo ya 17 iratomura ko amakuru aca ku radio ategezwa kuba yatohojwe neza ayo makuru yari yatohojwe
yaba yari yatohojwe akacashikirizwa hisunzu iyo ngingo urumva nta kosa ryari kuba rihari nkaho nakarura hajya mwabajije muti mbega none mwaba mwarenze ingingo iyihe mwaba mwa byagenze gute ugiye kandi ukaraba muri code d'ethique et de déontologie y'abajournaliste b'u Burundi mu ngingo ya kabiri n'iya gatatu bavuga yuko umunyamakuru kizira kwashikiriza inkuru ihengamye ishobora gutuma haba ugwikekano cyane naho gusamirana hakurikijwe ubwoko intara amadini n'ibindi mu ngingo ya gatatu kandi umumenyesha makuru ntarekuriwe gushikiriza makuru ashobora ari kuba arimo ibintu bityoza canke bitumirira abandi gukora icaha
ubundi ko umwuga utunganije hagize ububeshegwa hagize uwumva ko bamuvugiye ibitari byiwe kuko mwavuze ko hari amakuru yatatohojwe hariho ukungene bicamwo umuntu akegera iyo radio akavuga ati ahamara ndenge ya karimbi sivyo navuze reka nisigure canke ibinyoma sivyo umuco n'uyo kuraho muvuga ko amakuru yatanzwe atari yatohojwe mwarashikiriye iyo radio murerekana ati ahamara beshe ukuri kwari ngaha kugira ngo ijwi rya Amerika nabo ribahe umwanya wo kwerekana ukuraho kwari kure canke hari uwituye uwabituye avuga ko yarenganijwe bamvugiye ibitari byo
mu gihe hariho icaha kiriko kirakogwa ukabibona canke ikosa riko rirakogwa nturinda kurindira ngo uce muri bwa buryo canke ibyo riko radondagura tufate nko mu bijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru oya utegereza guhagarika iryo kosa riko rirakogwa ubwo nyene kuko utarihagaritse wewe mu mirimo bujejwe ntashobora kurakora no kuvuga en cas de flagrance ivyo biro bica bifata ingingo bikazoja kumenyesha assemblée plénière mu nyuma ico ingene ivyo biro vyafashe ingingo vyihuta n'igituma
mwe muri rya nino turindiriye ico muyumvira kuri iyo ngingo turafise wa mbere Emmy ikaze ku juge America
murakoze merereye ano ngisaba cyo gucambura mu commune Kanyosha icyumviro canje kubana ubise inkuru yuko bagiye guhagaritsa iradiyo ya Amerika nababaye cyane gose kuko kubana umvirije iyi radiyo anayibumva yuko ihengama icyo twasaba urwego rujeje gucungera ukungene ibinyamakuru bikora ni uko bokwisubirako kuko ni ukuri twababaye yari radiyo yambaye amakuru ashimishije atomo
murakoze cyane ubwa mbere hoho uwo muvuze muti ni umunyagihugu avuga ko ababazwe n'uko ijwi rya Amerika rihagaritswe ibiganiro byazo kandi we yahora yumva yuko ridahengama ubwo n'uburenganzira bwiwe kandi uvuze tumunyagihugu canke umberuka namuvuga n'izina ibyo ni ibintu bisanzwe n'ubu hano mu Burundi bariko baratora bariko bariyamamariza kuzotora ibwirizwa shingira yabiye abavuga ko bazoritora n'abavuga ko batazoritora ni muri demokarasi nuko bigenda mugabo rero urumva kubijanye no kuraba ko ikinyamakuru cisunze amategeko canke kitayisunze si ibyo umunyagihugu ari we wese ibyo ni ibyo urwego rw'igihugu sense
ariko mumusiguriye mugerageje gusigura neza ngira ngo nubwo batabaye amategeko bo bayazi haba ibyo bamwe haba mu byo kumenyesha amakuru canke ku ruhande rw'amategeko sense ivuga ati akana karimbe mutabwirije kurenga umunyagihugu mu gihe yoronka umuco byo namufasha kuzaramenya ati iyi nkuru yarahengamye gucya hamejo yumvirije kumva ati irahengamye canke niyengamye
urumva ukeneye umuce kuri ivyo bisaba yuko tumwereka amategeko yose y'umwuga
kaze ku ijuru ry'Amerika Habimana
murakoze cyane
ikibazo canke intererano
iki kibazo nagomba kumubaza canke intererano je no vuga yuko twakubiswe n'inkuba umba yuko iradiyo y'ijwi ry'Amerika yugawe cyo kimwe n'iri ya radio bizisa twatangaye cyane kuva yuko bavuze yuko ngo tsoba twarahengamye kaba rero numvise nk'ibibazo mwamubajije nanjye namye nibaza nimba kuri iriya radiyo nyene yarahengamye ikavuga amakuru akariyo cyangwa ikavuga amakuru yoba atatomokeye icyo kintu urwego senisi niba abo bantu yavugiye amakuru boba barituye ubutungane bakabandika mu binyamakuru cyangwa bikavugwa bakitura ubutungane bakavuga ati iradiyo rya Amerika yaratuvugiye amakuru atariyo imbere uko bafata ingingo yo kwiyukara burundu yo kugara mirongo isamiranira inkigo n'iwacu mu Burundi
si burundu ni mu kiringo cy'amezi atandatu
cyangwa boba hari gasopo bari barahaye iradiyo rya Amerika yuko yoba hari hamakuru yo birikira tanga tanezereza ubwo rwego sene cyangwa ku bijyanye na sene na
uvunagura
yumva by'ukuri amakuru yo yatanga gute ko tubona bo babihutiye kugara iradi
urakoze cyane
n'icyo kibazo nari mfise yuko yozo kudusobanurira aduhe abo ba atubwire igituma bo babihuse kugara atabo babonetse bavuga yuko bo baratanganijwe inkuru itariyo atange na karorero
ugira umusimizi
ubona yuko kwihutira kugara bari kubanza kwihutira kubanza kuvugana n'iradiyo rya Amerika bakavuga bati aha mwararenzo y'amategeko numva batari guhuta kugara kuko nk'abanyagihugu dusanzwe twumviriza amaradiyo twumva n'amakuru avugwa hirya no hino nitwe tuca tuhahombe
urakoze
nacyambaza rero mwebwe abamenyesha amakuru mbega iradiyo tuzobandanya no ku rwego rwa Facebook cyangwa interineti tuzobandanya dukurikirana amakuru cyangwa bahugaye byose burundu
urakoze cyane rwose Gabriel murumvise utubazo Habimana agarutse ko sinzi ko mwamuha umuco ku bibazo bitandukanye abajeje
urakoze cyane mabisanzwe jewe ngerageza kuvuga nsigura ibyo amateka avuga ariko hariho ushobora kubibwira akabyumva mu gihe wenyine ashobora kuraba ayo mategeko akayakurikirana akabona kumbure ibyo ayo mategeko avuga mugabo hari n'uwundi ashobora kuvuga ati oya jewe sinkeneye no kwigwa ndasomeye amategeko mbwira wewe kubera iki wagize ibi ni nkaha yavuze ngo mbega nimba ngo tubona yuko iradiyo ijwi rya Amerika yoba yarahengamye urumva kugeza ubu ntiyemera yuko twafashe ingingo tubonye ko yahengamye oya mu gihe atabyemera rero nta handi mpava nshaka kugira ndabimubarire kuko ni urwego ruriho kwashinzwe rwahawe ubwo bubasha bwo kugira ngo rubikurikirane aho yabaza ati iyo ngingo twoyironka tukayibona tukaheza natwe tukayisesa
mukurindira ko iyo ngingo ayironka nka nakararo kamwe uwo muhaga Gabriel ko mwereka ku ijuru ry'Amerika ryahengana
no kuvuga ryatanze inkuru zidatohojwe inkuru zicanishamwo inkuru zihamagarira gukora ikibi ariko barabyumvira
iyahe muri zose mugwahera urimi
itariki 2006 n'27 hari gihe cy'isaha 12 aho hari itariki 2006 itariki 27 hari igihe cy'isaha 3:40
z'agatondo
ego aho rero bariko bavugisha ishirahamwe uwirongo ishirahamwe parseme amakuru rero yaciye ko yari mu Kirundi.
Turafise kandi na Salome ku murongo. Salome, ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane. Ingingo ya hashyizwe na Leta y'u Burundi cyangwa na CNC bakorera nezereye ubundi bwobwo twebwe nk'abanyagihugu tuba dukeneye kumenya amakuru yose aba mu gihugu cyangwa ariko arabera mu mitwe itandukanye y'igihugu. Ariko rero nk'amaradiyo akomaka kumera nka nk'Ijwi ry'Amerika n'ayandi yari amaradiyo ateza kuduha inkuru zitoboye inkuru cyose kandi bikagira akarashira ku rugero rumwe ukabona ko abyitayeho rwose na inkuru yose iza ari inkuru nziza kuri leta cyangwa ku banyagihugu akenshi iyo nkuru ku Ijwi ry'Amerika nta ugenda ubonye ariko ari akantu kabaye ibiganiro
urakoze cyane rwose Salomon Gabriel murumvise Salomon ati ingingo yafata Ijwi ry'Amerika irakwiye kandi iratunganye ariko hariho kandi na Peter we yabaje ati turiko turaja mu bihe by'amatora igihugu cy'u Burundi cimirije wariwo mwanya mwiza wo kugara ino radio FM zayo mu gihe abarundi bazokenera amakuru ari bw'ibiriko biraba muri ayo matora kamaramaka.
Mu Burundi dufise iradio zirenga 20 zisamirana kandi zifise imirongo no kuvuga linye editorial itandukanye. Iradio z'igihugu ni zibiri gusa, iy'igihugu RTNB na Radio Kiritiri. Izisigaye zose ni zabigenga no kuvuga zishikiriza amakuru uko zishaka, mugabo naho zishikiriza mvuze ntizishikiriza amakuru uko zishaka no kuvuga zishikiriza amakuru zikurikije intumbero zihaye ariko zisunze amategeko. Ibihe by'amatora ndabifata nk'umunsi wa Mungu, umuntu aba yambara agahuzu keza kaja mu misa cyangwa uwundi munsi umuntu yambara agahuzu keza kaja ku rubanza. No kuvuga wambaye impuzu nziza ugiye kuri urwo rubanza uba wanka yuko bahava bagucisha mu ijisho. Iyo bishitse rero ugasanga ugiye uri kuraja kuri urwo rubanza uranyereye uguye hasi, icyo uko rubanza kuja guhindura iyo mpuzu kugira ngo ushobore kubandanya urwo rubanza cyane nawe ukayihanagura. Nibyo rero urwego sense rwakoze suva yuko mu gihe haje ibihe by'amatora cyangwa ibiki yuko ikimesha makuru hamwe gikoze ikosa kitohanwa hisuswa amategeko. Oya, kirahanwa kuko niko biteza kugenda nta kundi. Nukuri harabo bibabaze, harabandi kumbre bineze, ariko abari bo bose twabwira tuti nibihangane kuko amategeko y'igihugu ategezwa kubahirizwa.
Murakoze cyane ngo turase kandi
ntivyo nako vyogenda. Nukuri ndatahura abantu bose ariko arabaza ibibazo bicanke biriya bakavuga bati mbega none ubukwe cyari gihe cyo kugira ngo izo ngingo zifatwe. Nagira ndabe nk'akarorero nko mu mwaka uheze twarafashe ingingo kuri radio CCIB FM Prise tutabanje kugabisha. Hari ibyo birakogwa, suvuga ko tubikoze uno munsi gusa. Oya, ibyo birakogwa biri mu mirimo yacu.
Nta nico biheza ngo byice bya Gabriel.
Umubyeyi abafise intumbero zibiri ku mwana, kumurera amwereka icyiza no kumukosora mu gihe abonye ko akoze ikosa. None hari umubyeyi yorera yereka umwana icyiza gusa, umwana agakora ikosa ntamubwiye ati mwana nje aha wakosheje. Wumva iyo bari umubyeyi kwe nico gituma rero natwe muri ubu rwego rw'igihugu sense turakebura tugahanura mu gihe tuba tubona tuti byagenze gutya.
Banywanyi n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwebwe mudukurikirana ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yoba ifite ikibazo mwukurikirana ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 12 zo mu gitondo mwotwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 73,025, 96,685, 98,815, hamwe n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 12 z'ijoro mwowumvira ku mirongo y'ibihumbi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwotwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9,470, 1,070, n'ibihumbi 13 n'amajanatandatu na 30. Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti muduteza amatwi kanya gato cyane saa 12 murumva ikiganiro dusangira.